Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri saa 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazo Ndongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Ke ikibazo cimwe cyangwa cy'amakara natwe nk'abakenyezi tutashoboye kuduga iyo ruguru tugenda kucingero mu babembe tuve kuci byo bihumbi bibiri ucugenda ukagura kabase kamakara.
Aba nuyu numwe mu bakenyezi bo mu ikambi ya Rusenda ari muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo avuga yuko ikibazo cy'inkwi mu ikambi ya Rusenda cabaye ndanse. Iyo nkuru turayigaruka ko handi hato mube hagufi ya maradio yanyu. Ako mbanze ndababwire yuko ibiro vya Perezida wa Amerika Donald Trump bitangaza ko vyiteguriye kugena Michael Park nk'umuyobozi mukuru w'ikigo ca Leta Zunze za Amerika kijeje ibinyamakuru BBC mu mpfunyapfunyo. Ico kigo ni naco ijwi rya Amerika ritwarigwamo. Park azwi kuba agendera ku mico kama umukonservateri yarasanzwe ari umuyobozi w'ikigo gitegura amasanamu ya filime y'ikigo citwa Manifold Production. Afise ubumenyi bwinshi mu vyerekeye uburyo bw'itangazamakuru butandukanye. Yahoze kandi aricegera c'umukuru w'ikigo c'itangazamakuru Corporation for Public Broadcasting, aba kandi umukuru w'ikigo ca televiziyo n'amafilme. Park yemejwe n'amashingamateka ya Amerika azoba agiye gusubirira John Lansing muri ayo mabanga y'ubuyobozi bwa BBC ikiringo c'imyaka itatu. Umushikiranganji wa Irani ajeje imigenderanire n'amakungu Mohamed Javad Zarif amenyesha ko ukuva kwa Amerika mu masezerano yerekeye umugambi wa Irani wo guhingura nucleaire yafunditswe ko hagati ya Amerika, Irani n'ibindi bihugu bikomakomeye ku isi bitekubiri n'amategeko. Zarif asaba kandi ibindi bihugu biri muri ayo masezerano kudakurikira mu nzira ya Amerika. Ikinyamakuru cya Leta ya Irani gitangaza ko Zarif yarungikiye mugenzi we mu Bwongereza, Ubushinwa, Ufaransa, Ubudagi n'Uburusiya amakete abasaba kuja hamwe bagashumbusha Irani ivyico gihugu cahomvye inyuma yaho Amerika ibiriye muri ayo masezerano. Zarif asigura ko amasezerano ya nucleaire yapfunditswe hagati y'ivyo bihugu vyose mu mwaka w'2015 yabaye umwumvikano udasanzwe hagati y'ivyo bihugu kandi ko yategekanya kubahiriza inyungu z'impande zose. Radio ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muyumvira mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi naho turi ku mirongo migufi ya short waves kuri metro 45, metro 31 na 41. Ku mugoroba mutwumvira kuri metero 19 na metero 22. Turi no kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA kaburungu.com na Facebook VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze abarimye umuceri mu kiyaya c'Uruzi Akanyaru mu gihugu c'u Burundi bavuga ko bakoreye guhomba. Abari ku ruhande rwa commune Ntega y'intara ya Kirundo basigura ko uruzi rwuzuye rutwara imirima yabo yose. Bamwe muri bo bavuganye n'umenyesha makuru ijwi rya Amerika mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinze bamubwira ko bari bizeye kuzohava bakemura Burundu ikibazo c'inzara kivugwa mu Kirundo ariko bitazogenda uko bavyibaza. Reka mugenzi wacu yayikurikiranye Jean Bosco Ndarurinze abidusigurire.
Utereje amaso mu kiyaya c'Uruzi Akanyaru rugabura ibihugu vy'u Burundi n'u Rwanda ku ruhande rwa commune Ntega y'intara ya Kirundo haboneka imyuzure mu myaba. Intandaro ya vyose ni imvura nyinshi yari imaze iminsi igwa. Abarimiye umuceri muri ico kiyaya bavuga ko igice ca kabiri c'umwaka w'uburimyi kigiye uko.
Akanyaru kavise bona kagize ikintu nyene imirima myinshi yatwagwa, imirima kuyangika. Yindiro none kara icyari guteza imbere abantu kiranka Burundi kandi nawe nivyo wiboneye. Aho mwimbo wowe kubona nyene hageze dosanga ari nk'umwe n'umwe gucyo ahana nyene twese twaratashe ana kabiri abyaya byose biri hari akwaye twarabishanje ngo dutere umuceri bishitoka byankirikanye nyene burundu kubera ku bwamazi
eme umuzi nyene eme acuko ndabosura mara manda biri yose natashe uko zema mwindi myaka akamutse ndabona umukenye eme nahombye burundu
uyu mukenyezi aba ku nkengera z'ico kiyaya ahitwa mu kidesani muri komine ya Ntega avuga ko ubuzima bwiwe n'umuryango yabuziga kuruza Kanyaru
cyo nkaje ukuntu je mbayeho naye ntunze n'umwanga niho nakutwa ndarira kaba gasabone kaba kunye cyo cyose ntana nibyabyo nyibera yaho defaye n'ibyatwawe n'imikire yatwawe nuko nyene ujya ho twatera umuceri tugatera ibijumbu cyo twifuza cyose twatera tukaba turiye bamwe muri ko tubaye hari bamwe tudafise n'igasozi nyine bitubaha kubaho kaza nk'iki tunyiwe no mu rufundo byonyine
kubera ko imvura yabonetse uno mwaka uko bitahura mu ntara ya Kirundo abakorera ku Kanyaru bari biteze gutuburura uno munsi bamwe basa n'abazerutse kuri ico cizigiro
mwara mwara bibintu nyaki kidikuye mworo nkanyene mwodufashisha nyene kujyamwa mwe ntube nkubu bamwe ntizorongubute guteraje abandi nawo nababiri nababirimye nyene imvura yavyo nonye baronko byo bararabariye nyene bikaca bihera ntaje nka nuwo mbaza nihago byage nasaroye nibije nyene bya cyonye nanka bya anzo kwa mwimbuto nkubu bya biraheza ntanye nibeho huko nyene
imeshi dusaba nk'ibintu byinshi cyamwe amwe amwe turanakenye turi nabakene hayo n'ubutarimye kubera kubura imbuto cyose nyene byaducanganiye ko bamwe amasiza amwe amwe yaranaraye nyene twanateragiye bakwiye twizeye nk'iki gishanga none nacyo kiraduhemukiye nyene ku bw'amazi ivyo amakenga k'inzara nyene itazotuvamwe nyene niyo makenga dufise
mu buyobozi bw'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Kirundo bavuga ko raporo y'ivyatwawe n'umwuzure mu kiyaya c'Akanyaru itari bwabashikire ngabo nziza Filipo umustantere wa komine Ntega aremeza ko uruzi Akanyaru ataco rwasigiye abo arongoye bahakoreye muri iki gice cya kabiri cy'umwaka w'uburimyi ngabo nziza avuga ko ico kiyaya arico cyahora cimbuka umuceri mwinshi muri komine ya Ntega Akanyaru kakaba gafatwa nk'ikigega cy'ikomine nk'uko umustantere abivuga naho biruko uburamutswa komine Ntega avuga ko atanzara izotera muri komine arongoye ngabo nziza avuga ko mu yindi myonga no ku misozi bariko barimbura aho umwimbu utagenze neza akavuga ko bagiye gusubizamwo ibindi bitegwa umustantere wa komine Ntega amyesha ko babandanya n'umugambi wo kwegeraniriza umwimbu mu bigega by'Ntega bizoza umugambi w'ivyo bigega ukaba ari umugambi w'intera ya Kirundo usanzwe uhari ukaba ugenewe kugarukira kubahuye n'impanuka canke ibiza mu Kirundo mu buraruko bw'Uburundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
Jean Bosco Ndarurinze ivyo biruko mu gihe uburundi buzokwifatikanya n'amakungu eja ho bukera mu guhimbaza umunsi wahariwe ibidukikije naho rero uvuze ivyo mu Kirundo siho gusamyizurira ibarizwa eka na gihanga mu ntara ya Bubanza biruko abarimye bico gitegwa nyene c'umuceri nabo bararira mugenzi wacu Diane Ndonse ho yakubitiye mu ntara ya Bubanza kuturabira uko ivyimyuzurira yononye imirima vyifashe
Ubu mu mwanya girigwe duca turaba tube hafi twanure naho haba hacisa haduca twanure bibana n'ibiti twe by'imvura ingene bije
aba nabakora akazi ko kwanikira imiceri bidonga ku imvura girigwe utaruma dusanze mu gisagara cha komine Gihanga ukugwa kwa cyane ku imvura gutuma imbura y'umuceri ribangamigwa ku ruhande rumwe ni mu gihe wamaze kugenywa ugakenera kwanikigwa mu mabarabara aho basanzwe basasa amahema naho se huzuye amazi yateze ahandi naho huzuye ibishanga aba ni bamwe mu barimye b'umuceri batubwira ko bagira uruhombo runini
nitugire izuba nitugaho twanikira nituronka nico twikorako je narahombye nk'itoni zinga toni zibiri
ubaho mtiki toni zibiri wazigazinga
Naziga itoni zitani.
Shora kugenye umuceri ukamara nk'imisi 3 tanse aho wanikira ugasanga bameze. Kwere kirere kimeze nabi.
Kurundi ruhande uruhombo rw'iki gitegwa cy'umuceri rushobora guhera mu murima ukiri kurasarugwa.
Kwera wari weze tukabura ingene tugenya kubera amazi yabaye menshi.
Yara amazi mugenya neza.
Ora waka yose bica bitwagwa. Hari na badasubiza n'ikintu nakibaguje gukora ikintu nakimwe. Baca bataha gucyo. Ugatwagwa n'amazi pe bikabiraheze.
Kandi weze.
Yego, weze. Bikanka ugasanga ugenya gace gato kandi kose katwawe pipi byose
no mugihe baroso bashikana muhira bavuga ko bawurihira amafaranga menshi yo kwanikira abakozi banikira bahembwa amafaranga amajana 4 ku mufuko ujamwo ibiri jana abarimyi bavuga ko uruhombo ruhagaze ko bashobora kwanikira bongera abanura inshuro nka 4 ku munsi
kuko uca wanika inshuro nyinshi uzogera kuma utanze amahera atari make ko ku mufuko dutanga amajana 4 mu gihe ciza cizuba twanikira inshuro 2 ugaca wuma mu gihe nkiki ikintu cy'ibitutwa cy'imvura uranika na 5 utaruma
abarimyi bavuga ko uruhombo ruhagaze ko ku munsi bashobora kwanikira bongera abanura inshuro nka 3 ku munsi
umeje cyane
iki gikorwa cyo kuguma banura banikira n'abanyene kugikora bavuga ko bahakwa kwasiga amagara yabo kuruta kuhungukira
uvuga ko turabahombesha uradakura gukuntu twanura nawe nkubagatukoje ngaho hejuru mu kwanura cyo tutiki tukasanga ndugumba ya turende turateragwa ingufu ukoresheje 3 utuzikoreshwa umunsi umwe kugira ntibisubire kugira ngo binyagire kandi umuceri unyagiwe ucucika icyo gituma suca twitanga bakacavuga ngo baduha amafaranga menshi kandi natwari nguvu nyinshi twakoresheje
n'umufuko baguhembeye 4 ku munsi si sawa
n'ubwo ntituba tubishaka yuko twoca dukora ibintu byo mu ruho myinshi bituremereye hari gihe baba baduhaye amafaranga sivyo bamaze kuyaduha ugacusanga kubera gukoresha ingufu nyinshi ugacugwara ugacusanga uyaguze bya binini kubera ingufu nyinshi wakoresheje n'ubuhababe icyo gituma rero tuvuga ngo baba baduhaye amahera menshi.
Muri rusangi abarimyi b'umuceri bakunze kwiyunga mu mashirahamwe aho umuntu ashobora kwibaza igituma batoke mu izongorane zo kwanikira. Uyu avuga ko bakeneye gushigikirwa kugira ngo bubake aho bashobora kwamabanikira.
Turasaba dufasha twabikora turashobora kuba turi ngaha turi benshi ubwo umwe wese ugasanga amukubwira aje ngaha ku mashini araduhera yaguranye mu mashyirahamwe avuga ati reka nkore kugira iki ndabo kumwenda twishyura rero uvuze ko hava wimvira kuca mugiye hamwe ngo mwubake bitwara uburyo bwinshi cyane cyane gose ni nacyo gituma rero hamwe bishyitse tukaba twarose ishyirahamwe tuje hamwe tukafatira hamwe amahera ko ingurane y'abantu bari hamwe kinutwogikora
ikiyaya cimbo niko karere ka mbere mu gihugu kimbukamo umuceri mwinshi mu gihe umwimbu utagenze neza abahombera baba benshi ivyo bikava kandi kumvo zitandukanye harimo nikena gifumbire hamwe no kutaduza ibiciro nkuko abarimyi babivuga. Inkuru tuzogarukako igihanga mu ntara ya Bubanza Diane Ndonse ijwi rya Amerika.
Yane ndonse arakoze ivyihindagurika gibihe n'uburimye twe turabibangira ariko ejo tukazobabwira ibindi kwijanye n'ihindagurika gibihe mu gihe hazohimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe gukingira ibidukikije ku isi yose. Ariko duce tubandaniriza nyene mu ntara zigize igihugu cy'u Burundi tubabwira unaho ivy'urwaruka aho mu gihe ibyo vyabwenge bita boost vyo mu bwoko bwa kokayine bimaze igihe bivurwa mu rwaruka ruba mu gisagara ca Bujumbura no mu ntara zo hagati mu gihugu vyahageze rumwe mu rwaruka rwo mu ntara za Gitega na Karusi ruremanga ko banywa ivyo biyayurira mutwe bikaze kandi bakanemanga ko iyo wamaze kubinywa udakunda ko ubiheba bigoye. Mugenzi wacu muri Karusi na Gitega Fide d'Antoine Sabimana aratugira ku muriri ino nkuru.
Busta ni kimwe mu biyobyabwenge bitaramenyekana cyane mu Burundi kuko abakinywa bavuga ko kivanze igihugu kikaba kinazimvye. Abakinywa biganje mu rwaruka ruri mu mashuri yisumbuye na kaminuza ndetse n'urwaruka rufite imirimo iciriritse ni ikiyobyabwenge catangwe kuvugwa mu gisagara cya Bujumbura. Ariko uno munsi no mu bisagara vyo hagati mu gihugu cashitseyo ivyo rya Amerika ryagendeye ibisagara vya Karusi na Gitega bamwe mu rwaruka bafata booster baremeye kuvugira kuri mikoro y'ivyo rya Amerika. Uno musore akora ubukanishi bw'imodoka mu gisagara cha Gitega aratubwira uko yatanguye boost.
Yajya nyene uvuga ati nko kupima kinarapimye kweri rya mbere ndakwega rya kabiri rya gatatu ngiye guheba canangura kumva imbeho numva mpenga ndagwaye ariko ndose akadawa aza numva ndakize nka nkingufu.
Umusore nawe aba mu gisagara cha Buyiga cinara ya Karusi
usumwe niwe rashitse nyene turi mu nzu wiwe nyene tuje niko ni rya gastike cyarambiye ati gastike ni rya tabiri kaze biganje hanyuma rero munyuma ni wacambira ati bana jubu naramatse kunguka ndafise indi swing muranje nikorera gucana umva iswing irya irya boost kungene imezi i lost nagiye kuzumva munyuma yaramaze kubikamira lost ni kujya kuntu uba ushaka ikintu cyane ni nkinyota mama iki
kubwo umusore ati kintu citwa lost cyonyoye boost irababaza cyane
i lost yoyo irababaza cyo kibura
irababaza gute
rero bavuga ko ari cyo kimwe nibiye cyanke ibizindi swing uramerereza ukariba utaribwa ugacibwamwe umva zifata kwinshi
ivyo byo bya bwenge ubitanguye ababinyo bavuga batanzo gusubira gushaka
umaze kuyijya ukayimenyera nta bintu by'inzoga bishobora kujana
no kukubihira zirakubihira unanwe urumva umengo sinisi numva ni ibintu buri kuranwa
ugufungura
kai ninja uzibona ngaha naho ziba zimeze gute zimeze neza n'inyama byose birimo utararonka ya booster ntacho biba bikumariye nakamoto kavyumva umengo wapi
Mubabinywa harimo nabana b'abanyeshuri biga amashuri yisumbuye
ubushobora kwiga umwanya poste
urabishobora bivanye n'uburyo bwawe ku mufuko wawe kuko uronka yo kukagura misi yose ntacyo buza ko wiguka ukagiye yego uratahura cyane kuko utanakanwe ntiwotahura ku bwenge urumva nibwo baburatse kuko haje ikintu maze kugifata ni nko kugarura ubwenge mu bisanzwe
abeshi muri abo barifuza guheba ibyo byo bya bwenge ariko bakavuga ko bigoye
muranda byifuza ariko biragoye cyane ko uhevye ni consequences ziza ku mubiri ukamera ibihere kiyagaza nyene nk'umuntu menga gwaye ndazirenze karose wakajya naho buri kuracibwamwo birahera
teen challenge ni kigo kiri mu sagara cha Gitega chakira ugwaruka runywa be nivyo biyo vya bwenge bagashobora no kubasubiza ku murongo Kiza Alexi numuhinga mu kuvura basinzikaje n'ibyo bya bwenge arongoye n'ikigo Teen Challenge
Kenshi abo jewe kenshi nkunda kwakira nabana barezwe na mukase wabo canke ubutarise wabo mwico gero nsanga bafashwe nabi bakacha baje gukinira kwivyo kacho sanga bibaza ni ingorane abandi nabo harabandi usanga muhiri wabo usanga arabagwiza tunga bakaba mahera ngo bagiye ngo ni l'argent de poche ku ishure bari mu ma internat hijya nino ukimvira ngo umwana ngo muhaye uburyo buza kumufasha kwishure kumbe yamaze kurokera mu marigara afata ibyo byayura mu
abibaza ko anyoye boost atoyiheba Bizimana Bernarde yahoranywa boost aho twamusanze mu kigo Teen Challenge yagize ati
ubu ni sawa vraiment ubu ndashimira Imana
yenyo tarahetse
yego yaraheze kabisa haciye amezi indwi ndinga mu kigo byo birashoboka
koresha ivyo byo bwenge muhira nta kibazo wabatera
narabatera ikibazo gose kubera ari umuntu akora akora gose ibintu abishye ama ordinateur nari mfite ibintu byinshi bwa byose narabigurishije kubera ico cyayira mutwe cha boost ushobora urabesha abavyeyi nshaka iki nshaka kugura impuzu nshaka kugwa amahera nkashugenda kugurizo booster uri mukene ushusanga wagiye kwiba benshi abana babakene usanga ari abasuma
ababyeyi babana banywa boost bavuga ko boost kwiye kwagurukirwa bimwe bikomeye
cyo kibazo n'ukuri imyemesha makuru ni kibazo giteye intambamye ababyeyi benshi naje ndimo bitamaza abana biko biratuma abana baje mu ngeso mbi umwana ntacu mubikana mu nzu ibintu baratora bakagurisha uca kumugombora hari abamu fashe yatwaye ibintu byanaka cyo tuma twamba gusaba prema abajejwe gipolisi aronngira n'ubwego rujeri kugwanya ibyayura mutwe ko bo dufasha vrema yongora nitwa booster vrema bagerageze bayigwanye kuko ni kintu mu myaka 4 cyangwa 5 ugwa kugurundiruza bagwaho nyigose
igitega Fidel Antoine Sabimana kubwije ujya America
umunaho dutandukira igihugu cy'u Rwanda aho bamwe mu bakesha uburaru n'uburaru n'uburamuko mu gisagara cha Huye cahoze citwa Butare bavuga ko ubugarijwe n'ibibazo by'ubukene bivuye ku ikorwa bimwe byahagaze mugenzi wacu Eric bagira ubusa mu Rwanda aratubandaniriza ino nkuru
Ukigera mu mujyi wa Huye wahoze witwa umujyi wa Butare mu ntara y'Amajyepfo ubona bimwe mu bikorwa remezo bijyanye n'icyerekezo cy'iterambere u Rwanda rwihaye aha twavuga nk'ikigo abagenzi bategera mu modoka bashaka kwerekeza mu bice bitandukanye by'igihugu ikibuga cy'umupira w'amaguru kiri ku rwego rushimishije inyubako z'amagurufa n'ibindi umujyi wa Huye uri ku rutonde rw'imijyi 5 igomba kunganira umurwa mukuru w'u Rwanda Kigali mu iterambere uyu mujyi kandi kubera kuri mu bice bakuru ni batangirijemo uburezi bahakunze gufatwa nk'igicumbi cy'abanyabwenge gusa muri uyu mugi kubera gahunda y'ubutegetsi busaba ko abahafite amazu atajyanye n'igishushanyo mbondera bagomba kuyashyira hasi bakubaka amagorofa, hari abo byananiye abandi bakagerageza. Kubera iyo mpamvu urasanga hari ahantu hatari hake hahindutse amatongo nk'ahazwi nko mu Cyarabu, abavuka ibutare bahakeshaga amaramuko kubera urujya n'uruza rw'abaharangwaga mu bikorwa by'ubucuruzi, baravuga ko amatongo abateje inzara. Nk'uyu musaza wemeza ko yahakoze imyaka 8 hagana mu myaka ya za 80 aragaruka ku isura y'icyarabo muri icyo gihe.
Hari amamodoka y'amakamyo hapakurura ibirayi, abayandi y'amatoyota abapakira bajyana mu cyaro ikintu cyose. Noneho muri izo za 73 nakubwiraga hari abarabu bemezaga imirimo baguraga amakawa nko mu masizeni mu kwezi kwa gatandatu, bakagura amakawa ugasanga harashyushye ari umukene bwose, ntabwo yaburaga nk'ifaranga, ntabwo yaburaga pe, nta nzara yari iri. Nawe urabona ukabona ko Cyarabu ko haduteje inzara.
Undi musaza nawe wemeza ko yakundaga kugemura ibicuruzwa mu Cyarabu anahavunjishiriza amafaranga muri ibyo bihe, aravuga ko kugeza ubu hariho itandukaniro rigaragarira amaso kandi ko kuba harahindutse amatongo ari igihombo gikomeye.
Ariko rero kiriya gihe umujyi wa Butare warushyushye, hari ibikorwa byihuta bagiye kubara ko rukoreta idahomba, urabona nta gihombo gihari, amafaranga ari amagazini yinjizaga yose, none imyaka ikabibaye ingahe ari mu matongo. Barahe nk'abaturage bakarere ka Huye bakaba batafaranga yinjiramo hariya amashyire mu isanduka yayo, ntabwo abaturage aho bose baba bateye imbere.
Afatiye ku nzu zabo we na bagenzi be babayemo ntiyiyumvisha uburyo inyubako zo mu Cyarabu zihapfiriye ubusa.
Nk'aturugero urareba inzu ya nyakayaturimo, wareba amazu nk'ariya atagira icyo akora, inzu nibura hejuru ya miliyoni 20 ugasanga zose zipfuye ubusa, ntacyo zimariye abaturage, ntacyo zimariye nyirazo. Ntako ari iki gihombo giteye ubwo?
Inzu ya nyakatsi ariko nyakatsi zaracitse mu Rwanda.
Oya, nyakatsi se nk'izi turimo zose ziza nyakatsi? Wareba zire ukavuga ngo yanamaze nyakatsi sisakaje ibyatsi. Inzu yose itabashije umuyaga ushobora guhirika ejo n'ejo bundi hari nyakatsi.
Uyu musaza ntiyemeranya bidasubirwaho n'icyemezo cy'ubutegetsi cyo kubaka inzu z'amagorofa mu mujyi wa Butare.
Nta muntu kibisikana undi mu isoko, asanga mu isoko ari urujya n'uruza, ubu isoko ririmo ubusa. Reba ariya mazu ya Bihira, reba ariya basemuhungu yose urebye, ntabwo yose yuzuyemo, ntabayakoreramo bahagije bahari. None ariya bose abaye amataje se nk'uko babishaka, babona n'abacumbi n'abacumbikamo ku ntaho babona ukurikije uko umujyi wawe urimeze.
Ubutegetsi butangaza ko imwe mu nyungu zo kubaka inzu z'amagorofa zirimo gukoresha neza ubutaka ku baturage bakomeje kwiyongera umunsi ku wundi. Kubera kandi inyubako zafunzwe na bimwe mu bikorwa remezo bitakibarizwa Butare, hari abahisemo kwimurira ibikorwa byabo by'ubucuruzi mu yindi mijyi. Uyu mucuruzi ukorera i Kigali yakoreraga i Butare aragaruka kuri imwe mu byabarizwa gihuye bitakihaba.
Urumva Butare yagiraga uruganda rw'ikibiriti, urwo niryo kihaba. Butare yagiraga amashuri menshi duhereye nko kuri kaminuza, yagiraga abanyeshuri benshi ku buryo bufatika, ku buryo bashakaga n'amacumbi ahaturiye kaminuza, amacumbi bakaba na make, ku buryo abantu bageze aho bavuga bati tugiye kubaka amahome y'abanyeshuri, bagashora amafaranga mu kubaka amazu aciriritse abanyeshuri bazajya bacumbikamo, kubera ko byagaga yuko hari abanyeshuri benshi. Ariko nk'abo ngabo bubatse amacumbi y'abanyeshuri, ubu birumvikana ko nta bantu bakibona.
Uyu mucuruzi akomeza avuga ko igihe hakongera gusubirayo ibikorwa remezo bifatika yaterwa ishema no gusubira gukorera ku ivuko.
Kandi nk'umuntu w'umunyabutare nanjye ubwanjye byambera byiza cyane, kugeza aho navuga nti umujyi ndabona umeze neza, naho nagiye gushakira ntago ari ngombwa, ndumva nshobora gusubira mu mujyi wanjye ndabona bimeze neza.
Mu kiganiro yagiranye n'Ijwi rya Amerika mbere y'uko ava ku butegetsi, meya wa Huye bwana Eugene Muzuka yemeje ko nta gikorwa remezo cya Huye kigeze kihavanwa, bityo ko nta wakwitwaza ko yavuye mu mujyi kubera kubura imikorere.
Ntawavuga ko byagiye kuko yaba NIRDA, yaba Musée National, yaba n'ibindi bigo bitandukanye byari hano muri uyu mujyi, zose birakora. Icyakozwe ni uko administration centrale ariyo yagiye kugira ngo bimenye uburyo bicungirwa hamwe, kuko
gusa ubwo yari imbere y'abadepite mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka, guverineri w'intara y'amajyepfo Madame Marie Rose Mureshyankwano yatangaje ko hari bimwe mu bikorwa remezo asanga byagombye gusubira Huye.
Ariko nyiri kuri Huye iki ni ikintu hari ndenzeho cyavuzwe n'umunama w'igihugu mishyikirano cyangwa se umwiherero cy'ibigo byinshi byakoreraga Huye bikaba byaragiye. Rwose nyakuba perezidante harankara umutungo wa leta kwangikira muri Huye kwiye kugaruka. Njye nasuye nka kiriya kigo bita Labofari cyakoraga imiti irenga 30, cyakoraga n'amaserumu. Serumu ngo zikagurishwa mu bihugu duturanye no mu bindi bihugu. Uyu munsi gikora umutumwe wonyine. Rero hari za rwa ruganda rw'ibibiriti, hari ibintu byinshi cyane muri Huye, imitungo ya leta iri kwangirika, kandi urebye leta yashyiramo amafaranga makeya bikongera bigakora bigatanga umusaruro. hamwe na byawe n'ibyatuma Huye iba umujyi wa kabiri na byo bigakomeza bikitabwaho.
Mu mpera za 2016 nibwo ubutegetsi bw'intara y'Amajyepfo bwari bwafashe icyemezo gihatira abafite amazu muri Huye kuba bayubatse mu gihe kitarenze ukwezi kumwe abananiwe bagahabwa ingurane. Gusa na nuba matongo arakiganje kandi nta ngamba zidasanzwe zigaragazwa zo kuyavanamo. Akabagira ubusajwi rya Amerika ibutare mu Majyepfo y'u Rwanda.
Banywanyi bakunze ibijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yabafite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira: 2,325, 9,685, 9,815, 11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, 12,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 640, 9,470, 10,070, 13,630. Ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Imbere yo guhana gahindukira ikibazo cinkwi na mugenzi wacu Vedaste Ngabo wo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo hikambi ni Rusenda.
Impunzi z'Abarundi ziba mu nkambi yo mu Rusenda zivuga yuko zugarijwe n'ikibazo cyo kubura inkwi, dore ko iki kibazo kimaze igihe cy'amezi arengane. Izi mpunzi zidahabwa inkunga y'inkwi zari zisanzwe zihabwa n'ishyirahamwe rya ASER, ari nayo mpamvu izi mpunzi ziza zijya mu mashyamba y'abakongomani gushakira y'inkwi.
Urabona ikibazo cyerekeye cy'inkwi, aho umuntu yagiye gusenya ntashobora guteka ngo ajye. Icyo ni cyo cy'ubwa kwanza. Sinzi yuko bo baratuzanye ngaha kugira ngo umuntu azaragenda muri iryo shyamba ahurireyo n'ingorane. Hatagiye abagabo turungitse ngo abana ngo baze gusenya, abana babatsindayo. Tukaza twumva yuko batubwira ngo abana banyu ngo babahereje harya ruguru. Kubyerekeye izerekeye inkwi, sinzi ko haseri yoba yarabuze umwanya wo kugira ngo ihoza arazana izo nkwi ngaha kugira ngo izadupokeza. Icyo nicyo cy'ubwa kwanza. Ikigira kabiri, urabona yuko izi nkwi umuntu atazishoye ngo aho hepfo mu isoko ntaronka ako gafu.
Zimwe muri izi mpunzi z'Abarundi zivuga yuko amashyirahamwe arimo WADRA yabateye umugongo kuri iki kibazo cy'inkwi, kuko bahora bayatura iki kibazo ariko bakabura igisubizo. Bigirimana Jean Dodier ni imwe mu mpunzi yo mu nkambi yo mu Rusenda ikora ubucuruzi bw'inkwi. Avuga yuko n'inkwi bari basanzwe bahabwa na ASER zidashobora kubarangiriza icyumweru cyose bari kuzitekesha.
Izo nkwi udicana rimwe cyangwa kabiri izo si inkwi, bigatuma twebwe tugira inzara no kujya kuronera inkwi. Iyo turamutse turonka nibyo duteka tukajya kuzihigira mu ishyamba, kandi mu ishyamba naryo n'ababembe nabo muhuriyeyo bakubwira ngo mvira mu ishyamba mukiyuka wazitema ukazishikana ukabwa ni umugabo nta kundi.
Ubu nk'izi ngizi urazigurisha gute?
Aha ndagurisha agafungo kamwe 500, akandi 500, urabona nge twatekeye kamwe kari 500, akandi 500, kamwe 500, niko tugurisha. Iyo ndazishoye naho banguriye ndaronka ugafu batanguriye naho nkadisubiza inyuma.
Kubera iki kibazo cyo kubura inkwi kiri muri inkambi, usanga ari ababyeyi bajya guca ingero mu baturage b'abakongomani kugira ngo babone amafaranga yo kugura inkwi zo gutekesha.
Twebwe ikibazo cy'inkwi cyangwa cy'amakara, natwe nk'abakenyezi tutashoboye kudugi yo ruguru, tugenda guca ingero mu babembe. Tuve kuca ibyo 2,000 ucugenda ukagura akabase k'amakara.
Ukakagura ngahe?
Ibase y'amakara uyigura 2,500 cyangwa 3,000, uhuriranye n'umuntu afite uducenga akakuha ku 2,000 mu buryo mwe nubwo. Duhuriranye n'abapolisi nyine barayakwaka ukataha. Hari n'igihe bayakwaka yose bakayatwara.
Ngo kubera?
Kubera ati twebwe na burenganzira tuse bwo kujya mu mashamba yawe.
Leon Safari ni umukozi w'ishyirahamwe rya ADRA ari naryo rishinzwe gutanga inkwi muri iyi nkambi. Asaba izi mpunzi zo mu nkambi yo mu Rusenda kwihangana kuko bari gutegura uburyo bazatanga inkwi.
Ikibazo cy'inkwi, inkwi zirahari. Tumara gukora remise na ARD twasanze hariho stock y'inkwi, twe turindire ko abashinzwe kuzisaba IDES ijera ikambi nishinzwe kudusaba inkwi twe tukazibahereza. Ntabwo baradusaba inkwi, nizo basabye bari kugenda bazitwara buhoro buhoro, ariko twe turindire ko badusaba inkwi tukazibahereza. Nubwo muri gahunda ari uguca inkwi burundu, kuko nizizatangwa ntabwo zizenera abantu abarifeja bose, ariko izihari turashaka kugira ngo zirangire tubone tuje muri systeme yo gukoresha briquette tuvanyeho ikoreshwa ry'inkwi burundu. Abarifeje nanone nabasaba kwihangana kuko ni ikibazo wenda tuzaganiraho mu manama dusanzwe tugira mu ikambi, ariko bihangane kuko turaza gushakira umuti w'ico kibazo turimo kuganira na AIDS.
Umuvuduko w'ikoreshwa ry'inkwi mu ngambi yo mu Rusenda urenze uw'ibiti biri gutegwa uri mu bituma aba kutumvikana hagati y'impunzi z'abarundi n'abaturage b'abakongomani mu gize impunzi ziba zagiye gutasha mu mashamba y'abaturage bo mu Rusenda. Bedaste Ngabo ku bwijwi rya Amerika mu Rusenda mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Bedaste Ngabo yakoze Diane nahaze twari kumwe Macbili ya Bero hamwe na Ingenieur Linas, twese twifurize umusimwiza n'indwi nziza.